Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo. Intumbero zitandatu zatumye Gabriel agendera Daniel bwavuzwe ku mugoroba w'igenegerezo rya 30 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961 Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko natangaye ku imiyabaga mitoya cigigitonda batoya murazi fefe na fifi batoya bo murazi b'imyaka 16 kandi baza mwishengero nk'abakobwa batoya hafi iyo myaka bashaka kuba beza murazi abo murazi imishatsi yabo yose izingiye hejuru ku mitwe yabo nabonye uko navuga ubutumwa yaguma imanuka gusa imanuka kandi mu nyuma gatoya bayiha bayikura mu maso habiyizinze yose yagororotse umukobwa mutoya wa mushiki wacu Downing kandi namubonye kandi mutoya wa mwene data Collins izina ryewe nirihe mutoya Beti ka Beti nsanu witwenze gatoya ariko nababonye bose ari beza murabazi bose batunganye neza kandi ako kanya nyene vyari yemwe yo bakundwa muri beza kuri je uko biri kose nivyo kuba beza ni imwe mu nzizi zoza maze kicara mubikorane nkuko kandi kumviriza ubutumwa bwiza ivyo nivyo bigira umukobwa mwiza kandi nibaza ko umuhungu wese nyawe abereye kurongora yiyumvira cyo kimwe urakoze mugenzi ibyo ni byiza umuntu umwe yemeranije nanjye ibyo ni byiza nizera ko ibyo ari ukuri none ibyo ntibitangaje nacingwa kuri Daniel gice cy'icyenda gice igihe nugurura bibiliya yanje rero mu bisanzwe mbwira abantu bose bafise amashati yabo atobotse ngo ntibakuremwe amakoti yabo rero nizigiye kuyanje idatobotse ariko narabonye igihe aho ntashobora kuyikuramwo mfise intoboro mu ishati ndabizi neza bikuye rero nibaza ko iyitagira intoboro ubu yo ku bwanje kandi nizeye kimwe n'ikoraniro tunezerejwe no kuba ngaha kwa muhemuyera iki gitondo kandi tunezerejwe no gufatanya no kuba ngaha kumwe wese ese ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro ko abavuga butumwa babana nyakubana bimeze nk'amavuta y'igiciro kinini ya shororokira ku bwana wa bwaroni ku misozo y'impuzu zi uno munsi nagiye gufungura kuri blue ball none ninde nasanzemo hariya nta wundi atari mwene data biringa na mushiki wacu dodge bicaye hariya bariko barafungura gusa imwe muri za nkoko zikaranze zisa neza ntari bwigere mbona bari mu bihe byiza gusa bafungura n'umwete mwinshi murazi naduze hejuru maze mpura n'igice kinini ya gishengero hariya kandi bashaka no kungurira imfungurwa rero byari byiza cyane ndabinezererwe igihe nashika imuhira biri yaraje ngaha afise isandugu y'amatomato umuntu umwe yanzani yavuye muri irya leta nziza ifutse ya Georgia hariya ahantu hafutse cyane hariya niko bambwira nko muri iki gihe hanyuma nahuye n'umuhungu muto yahanze nari mvuye mu biganiro byanjye umuhingamo kandi naciye ngaha ku ishengero haheze nk'isaha imwe n'igice kandi uwo muto yameze nk'umusore hanze yavuze navuze ntiharashushe yavuze ati atanke kanamenye ko ari uwo muri Georgia rero yavuze ati atanke karashushe muri Georgia yemwe turiko turagerageza kwirinda ahantu hashushe kuruta ivyo sivyo nico tubereye ngaha murakoze cyane bagenzi kubugwa neza bwanyu bwose nokora iki ntabafise kusa nokora iki ntabafise iyo ntabamvise numwe nkunda nta numwe ukumviriza ubutumwa bwanje bwose ntabwo bwo wabumaze na gatoya sinshobora kububwira inkingi za telefone n'ibiti nk'ibyo bitahura rero hategerezwa kuba ahantu ha nkamwebwe nka bazoza maze bakabwumviriza kandi iyo muje kandi mukicara ahantu hashushe nka kandi ari umukenyezi wanje yavuze ko yasa n'uriko arahira hari inyuma iki gitondo rero kubona abantu rimwe na rimwe abantu bagwaye bicaye muri ibi bikorane gutyo Imana ibaha inzu nziza igikundiro mu bwiza n'iryo sengesho ryanje rero nizeye kandi nizigiye ko izobikora rero turabe ikoti ryanje umuntu umwe yarishize ngaha kandi ntegereza gusoma gato y'iri joro ni bangahe bagiyewe n'ibice bya mbere by'ibiyo iyo hatabashusha cyane gusa twogumye gusa tubandanya neza mu iyinga ryo ku gitabo byahishuruwe Yohana ndagikunda gusa nico mbamwe gusa kandi musengeriri yinga kuko kuyinga uzanzo umwami abishatse negerezwa kubishika ko gushira ayo mayinga mu mwanya wayo kandi nikintu na ziko na kimwe kandi rero nizigira gusa ko umwami azokimpera inyishu kandi narasomye ivyo abagabo benshi babivuze ko bavyanditse ko narasomye inyandiko ngaha ku muhinga Scofield munyabwenga hambaye ariko atankeka sinashobora kwemeranya nawe kuri vyinshi vy'inyandiko ziwe kuko sinshobora kubibona aho bitegerezwa gutuma ishusho ibayo rero iyo mwaba muriko murateranya nk'ibice vya puzzle hamwe rero ako kanya no vuga muti yo ibi bija hejuru nga oya ndazi neze kubiba bija nga hayemwe utegereza kuraba ngaha kuri ico gipimo cawe kugira ngo ubone ico uri kurakora kandi rero namutara ravye igicapo cawe cyose zokivangia vanga none vyomera gute namba wafashe wagize igicapo cerekana ahantu heza mu gigu n'inka hejuru ku giti iri kirarisha rero ntivyoba ari ivyo sivyo kuko ntirisha hejuru y'igiti rero uko niko bimeze namba wewe mpwemu yera adashize icanditswe hamwe rero uronka igicapo cyose ciza cicungwa ivyo nivyo dushaka ukuri kandi gushika tumenye ukuri tuzobireka gusa kandi rero iyo imana iduhaye ukuri yemwe rero nzobivuga ko murazi nibaza ko mwene data Royce Lord na bamwe mu bakera nga batanguye kuza haraheze igihe kirekire hafi ndibaza mu myaka itatu canke ine ya mbere y'igikorwa canje nga nyene ku rusengero sinshaka no kwigisha ku cigwa c'umuriro kuko sinashobora kubona namba ari ahantu haka umuriro canke namba yari imva kandi igihe cose ijambo ryavuga imva nafata insiguro navuga Hades ni imva igihe cose ryavuga ivyumviro Hades imva kuri narabiretse gusa gushikaho mbona vyukuri ivyo n'abandi ko ndavuga ico gihe narigishije ku muriro no kuburyo igihe nabona vyukuri gicapo cyose kandi nabonye uko vyari kuko numva ko umukozi w'Imana afise ishingano ku Mana ivyo abwira ikoraniro kuko bazoguma kuri ivyo nyene none rero ico gihe vyogenda gute nabatumye baguma ahantu hatariho hama rero hazi igihe aho ico cishimikizo kitazo bagifashe murabona kandi murijya yerekwa umwami yamaye haraheze igihe aho izo miliyoni igihe umwe yambwira ati uzociga urubanza bwa mbere n'ubutumwa bwiza wavuzwe navuze ati nigisha icyo kimwe nk'uko Pawulo n'abandi bigishije kandi izo miliyoni z'amajwi zose zarasemere ziti turuhukiye kuri ive byari byo murabona ni byiza rero nshaka kubandaniriza kiri joro ubu ku buryo dudateba cyane kandi ntimwibagire ubu iki gitondo ndafise inyandiko nkeya ngaha muri iki gitondo navuze kuri Daniyeli mu nyagano Gabriyeli yamuje ko maza mubwira ivyo muri kazoza ivyo ni byo dufise muri iki gitondo intumbero yo muri kazoza Soza. Ubu iri joro turavuga ku ntumbero zitandatu za Gabriyeli z'ukugendera Daniyeli kuyinguza umwami abishatse no gushira amayinga 70 hayo yo mu gihe none turi hehe ubu namba dushobora ho nyene kubibona no kubigirira bizwi neza vyiza rero tuzomenya neza igihe tubayemwo rero ntituzomenya igihe azozira nta numwe azobimenya Yesu ntabizi ubwiwe yavuze ko atabizi yavuze ko ari data gusa wenyine abizi nta n'abamarayika babizi nta n'umwe muri twebwe azi igihe azozira ariko dushobora kuvuga isaha ivyo igihe tubayemwo kumenya neza ukuntu dushobora kuba twegereje ubu mu gusubira inyuma gato ya kubera abo bahungu bariko barabifata amajwi ivyuma biriko birakora inyuma muri kijya cumba kandi ayo mabanda atankeka ararungikwa hanze hose rero iki cigwa cigi gitondo nyuma y'ukugaruka ku gice cya kane n'icya gatanu rero twahagarariye ku duhereye ku gice cy'icenda cya Daniyeli kandi ubu iri joro tubandanye igice cy'icenda imbere y'ukuvyegera nka twunamika imitwe yacu akanya gato inyuma tuvugane na mwene ijambo mana nyene ubuntu turazi neza yuko uzibiri mu mitima yacu urazi gituma turi hano kandi urazi ko tuje hano iri joro kuko twiyumviriye ko ari kibanza ciza cyo kuzamwo mu gufata akanya gato yako kwinezereza uyu muhingamo. Data sinizera ko hari umuntu hanafise iyo ntumbero. Nizera yo kuturihanira ijoro kuko vyukuri turi imvuga kuri nyangamugayo kandi dukeneye kumenya ni kuhora hagize. Turagukunda mwami kandi turakunda ijambo ryawe kandi asangwe iki kibanza waduhaye igisenge gusa hejuru y'umutwe wacu nibi bihome vy'isima. Turagukengurukiye kubw'iki kibanza kuko twizige yuko hari hi imuhira hari ya mukirera twerekeza muri iyo nzira kandi turiyumvira kuri basogokuru bacu bataronza kakajyo kandi bituma twunamika imitima yacu dufise isoni mwami no kwidoga. Rero data turasenga kugira ngo twugururire ijoro ivyanditswe ingogenda gendi ruhande y'umuntu weze muri twebwe mu gihe tumanuka n'iri barabara muri no joro. Vugana natwe nk'uko abikoreye bamwe bari bavuye maunzi bagana i Yerusalemu kugira igihe igikorane kirangirira ijoro dushobore kugendera mu ngo zacu zitanduye kandi tuvuga duti mbega imitima yacu ntiyari kiragurugumbira muri twebwe igihe twamwumva ariko avugana natwe ibiciye mu ijambo ryiwe. Heza giri gisomwa heza giri twigoro twanje duke mwamugurura umuntu wanje ku bintu vyukuri hanyuma ugare kuvyika inyoma hanyuma uhabwe icubaro bwawe n'icubaro vyihanga ryawe kugira ngo rishobore kubona igihe tubayemwo nukuza ku mwami Yesu kuri hafi ko tubisavye mu izina ryiwe izina ry'umwami Yesu amen. Rero dusubiye inyuma mu vyanditswe vyaca kanya gatuya yuko Danieli yamaze mubuja imyaka 68 vyumvire ko rero wewe n'urupapuro rwawe hamwe n'ikaramu tabironse igitondo urashobora kubironkira ijoro kuva mu mwaka w'66 gushika mu mwaka w'538 imbere y'ukuvuka kwa Kristo. Fata kuva mu mwaka w'538 gushika mu mwaka w'636 ucironka imyaka 68 Danieli yamaze umuja atagira ishengero ryo gukoranira mu atagira ubutumwa yumviriza atakintu na kimwe ariko yaravise ibintu binaka imizingi mizingo minaka iyo umuvugisha w'imbere yiwe yari yarahanuye kandi yari Yeremiya. Rero mu gihe cyo kwiga ibyanditswe yabona umwanya wa muheranye umwanya w'imyaka 70 kandi ivyo kuri Danieli yari izera buri jambo Yeremiya yari yaravuze kandi ndavuze ibi ku ishure ryanje iri ijoro twoshura kwizera bavuga butumwa bacu mugezi kuko ijambo ry'umwami riza kubavugishwa bafise ni ku uhora hagize kandi umuvugishwa ukuri ntazogwanya ijambo ry'uwundi muvugishwa nibazovuga ivyo atavuze bazovuga neza na neza ivyo umuvugishwa ukuri yavuze ivyo bizobagira umuvugishwa kandi baronsi ivyo hanyuma bazovugishwa ibigiye kuza bazi ibi bafise ubwoba mu mitima yabo ntibavuga ikintu cy'ikinyoma kizorongorera umuntu munaka mu buzimire. Ntitwigeze twifuza gukora ivyo dushaka kumenya neza ko twaronsi ijambo ry'umwami yuko tuvuga ko ariko uhoraho agize murabona bitegerezwa kubicisha imikizo na nyiganyizwa ubutumwa buvuye neza na neza ku ntebe y'Imana bitaruko nitwogerageje kubivuga. Rero mu gice cyo kwiga ibyanditswe yabona umwanya wa muheranye umwanya w'imyaka 70 rero we yamaze hari imyaka 68 hasigaye imyaka 2 muri kazoza gushika Imana ishumbusha igihanga ryayo mu kugarukanwa mu gihugu cyabo. Mu gihe rusenga twarabonye ko hariho umumarayika w'inkomezi yavuye mu ijuru buri muntu yoshobora guhagarara ra uhamagara izina ryiwe Gabrieli kandi ni umumarayika ku ishengero ry'Abayuda. Ni bangahe bazi ibyo? Ahari ho hose ni Gabrieli. Gabrieli ni intumwa ku ishengero ry'Abayuda. Yaje kuri Maria, yaje kuri Zekariya. Yama ari Gabrieli kandi ni umwe mu bamarayika bahambaye bijuru. None ntiyazanye mwene data Danieli uwo umwubahwa avuye ku Mana? Yo Danieli mukundwa uhambaye ivyo ntivyo tuma mwiyumva neza mu kuyumva yuko Imana ibakunda yabana kunzwe cyane no kwivuje kumenya ko nkunzwe bukebuke hari ameho vyukuri gusa uburyo anyiyumvira ko rimwe na rimwe bintuma mvuze nduru kuyumvira yuko anyitwararitse kandi turavise ibyizigiro yuko atwitwararitse kuko igihe twara abanyavya Kristo yapfuye mu gishingo cyacu mwene data kandi ubutwari kabakava ntara kumana ubu yadu ushize hafi y'Imana kandi yaduhaye agakiza kacu bwite nivyo mpwemu yera kandi hamwe no kwizera kwivyo bituma duduzwa hejuru ibintu byese kandi tu kagendera hejuru yavyo ivyo ni ubwiza sivyo ni vyiza mu gihe camas Sengesho Gabriel araje hanyuma amubwira ko hari hasigaye gusa imyaka ibiri imbere yuko basubiza mu gihugu cyabo ariko yamubwiye amaherekerezo yose y'igihanga Nimuvyumvire ko amerekerezo yose urugendo rwose rwo ku isi Gabriel yarabisiguriye Daniel yavuze yarungitswe mu kubwira Daniel ibi bintu bihambaye mbega ukuntu wamuvugishwa ashobora kuba yariyumvise kandi yamubwiye yuko hari amahinga 70 yagenewe iryo hanga mu gihe cy'iherezo iki ni gihe cyangwa byose bizoba birangiye iherezo yavuze ati hari amahinga 70 bamwe muri bo bavuga ivyo kwari amezi abiri abandi nabo iminsi bamwumvyo kuri ni amayinga hari gusa kabiri hamwe n'ica kane cy'umwaka canke kimwe hamwe n'ica kane cyavyo kandi murabona mwe naho dutegerezwa kurondera buruko kuri amayinga 70 yagenewe ihanga ryawe kubwigiye iyihe numbero kubwiki ni bangahe bayagenewe abantu ba Daniel abayuda bayagenewe kubera iki atari kubwa Daniel gusa ariko kubwa igisagara cera ciwe rero bantu nikiye gisagara cera cha Daniel Yerusalemu ubu tugiye gufata nkumbure kubishikira iri joro Yerusalemu yari hehe ninde yashinze Yerusalemu mwoba mwarigeze kuvyiyumvira ko yashinzwe ryari tugiye kubibona mukanya Ninde yashinze Yerusalemu? Umuhungu ni ikintu kinyegejwe gato mu mfuruka ariko mu vyukuri harabivuga ego mugenzi ninde yashinze Yerusalemu kandi yashinzwe ryari ni vyiza kandi ico nico gisagara cera cha Danieli kandi turatahura ico gisagara cabaye umuvumo haraci imyaka 2000 kizosubigwamo kandi cyubakwe bushasha kandi ngoro y'ugusengeramwo izosubigwamo imere nkuko yari kuva ku ntango ko no kuri Yerusalemu izoba rero hazoba ikimaze itangwa buri munsi nkuko vyari biri uhereye ku itanguriro turaza kwinjira mu mizi kuri ivyo ndibazira ijoro canke byinshi byavyo Ubu ndashaka ko mumenya abagenzi ko mu gushimikira kuri ibi bintu nzomarindwi kanaka nareho ndigisha ariko mu kubishimikira ko kugira mu gihe ikirekire gisubiriye kuba neza cyane mu nyuma ntitwashikira utwo dushasharandwi nzavyandwi ibyo bintu byose ko nzogaruka hanyuma mvuge nti muribuka ibijanye n'amayinga 70 ya Daniel muribuka igihe cy'ishengere igihe cya duga n'ibyashitse kandi ya mayinga 70 ya Daniel afuku uhereye hejuru ishengero utera umanuka hasi ku ishengere icyo gice nicyo afuka rero ubu si amayinga 70 ya Daniel yose ni igice cya ya mayinga 70 ya ragenywe rero aho hariho intumbero zitandatu mu rugendo rwiwe mu kumubwira ivyari bigiye gushika rero hariho intumbero zitandatu zo kuza kwiwe ubiri joro nibaza ko tuza kugarukiriza hano aho twari muri iki gitondo hari intumbero zitandatu naho turi rero turabona ko hariho intumbero zitandatu kimwe muri vyo ubureka tuje igice ca kane murongo wa kane cy'umurongo wa 24 ugice cy'icenda cha Daniel kandi amayinga 70 yagenewe ihanga ryawe ubu mwibuke ivyo nivyo byose urugendo rwa bisi yari bazogira muri yinsi baragendewe bagenewe gusa amayinga 70 ivyo nivyo byagabuwe ku Bayuda. Kwihanga ryawe no kugisagara cyawe cera. Kubwivyo aya mayinga 70 ubu ntimubihombe bizohishurwa kuva ico gihe gushika ku herezo ry'Abayuda hamwe no ku herezo rya Yerusalemu gushika abaye gisagara gishasha cyubatswe. Rero yo nizera ko tuza kubishikira neza na neza iri joro. Adegekanijwe kwihanga ryawe no kugisagara cyawe cera kubwiki mu gukemura ivyaha. Yamubwiye ko ubu yari ko aragerageza kurondera ikiringo bizomara. Ndazi yuko turi mu gihe cy'iherezo, ni nk'uko turi ubu mwami. Ni bangahe hano muri iri shuri iri joro beza yuko turi mu gihe cy'iherezo? Muvuge muti amen. Murakoze, turi ku iherezo ubu, turi ko turagerageza kubw'Imana igihe bizomara. Nikihe gihe tubayemwo nico gituma tugiye gusubira inyuma hanyuma dufate aba bavugishwa n'Imana n'abandi, kandi dutegereza kuraba aho turi. Kandi ivyo nivyo Daniyeli yakoze, yatunganije mu maso hiwe n'Imana. Ndi bangahe basomye Daniyeli gice c'icendi uyu munsi? Duze ibiganza vyanyu, ni vyiza. Murabona isenge sho giwe ukuntu yatuye ubwoko ihanga giwe, kandi kwatura kuwe bwite. Yashatse kumenya neza igihe bari bagiye kugarukira, kuko yashaka gutegura abantu biwe gusubirayo. Rero ivyo ndiko ndagerageza gukora ni ukumenya igihe tuzodugirizwa no gutegura abantu kudoga abari biteguye. Kandi twarejeje mu maso hacu n'Imana biciye mu masengesho hamwe no guta kamba no kumenya tuti mwami nikiyege tubayemwo. Twarabonye ibi bintu byose bitandukanye bishika, turabona isi mu kajagari, turabona igihe cegereje inyandiko iri ku ruhome. Ikintu cyose Imana yavuze turumva umukuru w'igihugu cyacu avuga ivyerekeye indi ntambara igiye kuza ubu. Turumva ubuhanuzi mu masaha make nyuma y'intambara, vyarahanuwe ko amahanga yose azocika ivyondo vy'ibirunga, kandi turazi ko twabironse. Rero turazi yuko imbere yuko ivyo bishika ishengero ritegerezwa kubanza kugenda hanyuma umwami turi he. Niyo mpamvu nizera ko azotubwira dutunganye mu maso hacu kugira ngo tubimenyere. Ubwa mbere reka tubimenye. Amahinga 70 agenewe ubwoko bwanyu, gisagara cyanyu cera. Ibicumuro bishire, ibyaha birangizwe, n'ibigabitanyo byanyu bitangirwa impongano, hazanwe kugororoka kutazoshira. Ibyo weretswe n'ibya Yeshu nivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashari domwe k'ikimenyetso ahera cyane harobanuzwe amavuta. Nizo zari ntumbero 6 zo kugenda kwa Dan Gabriel. None reka dutangure ubwa mbere. Namba ushaka kubyandika mwebwe mufise amakaramu bwa mbere kugira ngo ibicumuro bishire. Icyo ni ikintu cya mbere. None kugira ngo ibicumuro bishire bya Isirayeli bacumuye ku Mana, hazoba kugaruka ibihumbi bya Yakobo. Rero kugira ngo turonke ivyo, reka tuzingurure mu Baroma igice cya 11 cy'Abaroma, maze dutangure ku murongo wa 21 Baroma 11. None tugana kuki ibicumuro bishire? Abaroma 11:21 ni vyiza. Kuko Imana kwitagiriye ikigongwe amashami bwite, yarinde Isirayeli, nawe ntizokikugerera. Ubu nshaka igihe muja imuhira musoma igice cya 11 cyose. Ndaja gusoma bino kugira mwandike igice cya 11 cyose, maze mugisomwe. Nizokugirira, raba rero kugirira neza kw'Imana ubuhambazi bwayo kubaguye. Ariko kuri wewe n'ukugira neza kw'Imana ni waguma muruko kugira neza kwayo, kuko nutagira na uzohanyurwa. kandi babandi nabo nibataguma mu kutizera bazosubizwa ko nkingurukizi Imana ishobora kubasubiza ko murabe havuga ukungene hazoba igihe aho abanyamahanga bazoshigwa ku ruhande maze Isirayeli bagaruke kuko wahanyuwe ku giti cya meze ari kica cya Elayo mudasangiye ubwoko abanyamahanga ugategwa nkingurukizi twari bi vyarwa ingenzi atambabazi tutagira Imana atavyizigiro namba hanyuma Imana kubw'imbabazi zayiduha amahirwe ihe Bisirayeli igororotse kubera ibicumuro vyabo maze ishira ku ruhande uriya mu giti cya Elayo ciza hanyumiza ni giti cya Elayo cyo mu ishyamba kitari ik'inkomoko muri nziza babandi ba busangiye ntibazorushiriza cyane gutegwa muri Elayo yabo ni byiza reka tubandanye dusoma bene data singomba ko mutamenya iribanga mwoye kwiyita abanyabwenge n'iby'uko habaye gukomanta z'imitima y'Abisirayeli ariko si bose gushitsa aho gikwiye cy'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero Isirayeli yari kuruhuni kugeza Imana irangije n'abanyamahanga bakoze icyaha n'ibicumuro ku Mana kubera Imana yahumye amaso yabo kugira ngo natwe dushigwemo murabitahura umurongo wa 26 rero nivyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa Imana ku bushake bwayo yabahumye amaso ku bwawe nanje ntibashobora kubona kuko Imana yabahumye amaso kandi Abisirayeli bose Abisirayeli b'ukuri bazokizwa none umumarayika yavuze iki Imana ishimwe kugira ngo ibicumuro vya Isirayeli bishire n'ubu naje kubabwira ko hazoba igihe ibicumuro vya Isirayeli bizorangira Imana izoca iryo shami ribi maze risubize muri ryo inyuma iryo shami ry'ukuri yo rimwe na rimwe bitera umutima wanjye simba mu barabe arabakene abantu babatindi bakuwe hakujya batazaho bariko barekereza kandi mwiyumvire ku Imana mumbabazi zayo yakoze ibyo kugira ngo nshobore gukizwa bahumishijwe amaso yabo ngo ntibabone Mesiya wabo bwite bazibwa amatwi yabo gushikaho badashobora kumwumva yamara baraba neza ibitangaza yakora n'ibintu yariko arakora Matayo nibaza igice cya 12 cyangwa cya 8 cyangwa cya 12 avuga ati naho Yesu yari yarakoze ibitangaza byinshi ariko ntibashobora kumwizera kuko Imana yavuze iti bafise amaso ariko ntibabona n'amatwi ariko ntibumva kiretse iyo babona nayo yabo maso bakumva n'amatwi yabo nanje nobahinduye ariko kugira ngo turonke amahirwe yamanuye igihugu hejuru y'amaso y'abana bayo bwite yirukana ku meza abana bayo bwite maze irabirukana ku bintu byamuhemu kugira ngo ishobore kuronka ko twoshobora kuronka amahirwe yo kubaho ikaduha ubugingo umurongo wa 26 kandi nivyaba bitwa Abisirayeli bose bazokizwa nk'uko handitswe ngo isione hazova umurokozi azorokora mu maboko yayo muri Yakobo ukutuba Imana egome azoza ku musozi Siyoni umwe muri iyi minsi ku musozi Elayono bazomumenya na Isirayeli yose izomenya ko ari we abanyamahanga bazoba baheze rero iryo shami ryatewe ku Imana izorikura mu ivyamwa bibiri hamwe kandi iryo shami ribi rizoba none mwibuke kugusubira ngaho nkuko musoma yavuze ati nambe gishitsi ari cera kandi cyo gishitsi cyari gishitsi cera kandi amashami ava kuri cyo gishitsi cera azotanga ivyamwa vyera kandi nambe cyo gishitsi cyari Yesu Kristo ariwe gishitsi n'uruvyaro rwa Dawidi iyo bwo bugingo bwari muri we bwavuye mu rungano rw'abayuda maze rugahagarika kuri bo amaso yabo nayo arahumishwa kugira ngo tubone ubuzima bwacu buzo girizwa gushushanywa n'ivyo n'iryo shamiri heza giye yo ego cyane mwene data uko nukuri Imana yabashize kure ku ntumbero kanaka ihuma amaso yabo kugira ngo twebwe dushobore kuronka akajyo ko kubona iduha akajyo kandi tutagenda nkaho turi abantu banaka Paulo ababwira hano ati muri be maso inge nivyo mubikora murabe maso kuko nambi Imana itaretse kama izosubira kugira imbabazi gute amashami mabiya turagenda rero tukavuga ngo ndi umupresepteriano ndi umupetodista ndi umubatise ndi umupentekoti ivyo ntacho bisigura ku Mana utegerezwa kuvuka bwa kabiri muri uwo mpemu yera ava kugishitsi muri umuzi none mwibuke ntariko avuga ku munyamahanga ndiko ndabishira hano kugira ngo ubonaho abanyamahanga bafise amahigwe yabo ariko yaje kugira ngo ibicumuro bishire abirangiza rero dusubiye muri Danieli kandi tuzobona hano ko muri Danieli umurongo wa 24 ni vyiza kugira ngo ibicumuro bishire kugira ngo arangize iki kugira ngo ibicumuro vya Isiraeli bishire none igicumuro ni iki nukuja kugwanya ikintu ugucumura kuri jewe ni ukugirira nabi gucumura kuri wewe ni ugukora ikibi kuri wewe rero Isiraeli yaracumuye ku Mana kandi muri yindwi ya 70 niki kizoshika Imana igiye guheza ibicumuro vya Isiraeli ibicumuro bishire kuzobari gukura ubuhumane buva kuri Yakobo kandi rero Isiraeli yose izovuka bwa kabiri abo bose bazoronka mpemu yera none bwa kabiri ivyo uvyandike ku rupapuro rwawe koshobora kumara igihe kirekire kuri ivyo ariko sinshaka kuja kuvuga ubutumwa kuri ivyo gusa ndashaka kuvugana namwe kugira ngo mushobore kubironka hafi cyane nitwashika kuri utwo dushasharandwi rero muzoca muja neza muciye kuri irya shengero no kudushashara no kuvyagwa hamwe no kumenya aho turi byiza bwa kabiri ibyaha birangizwe none rero reka twongere dusome Danieli ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe iyo ni intumbero ya kabiri y'ukuza kwiyubwa mbere ni ukugira ibicumuro bya Isiraeli bishire no kurangiza ibyaha ni hehe Isiraeli yacumuriye none icyaha cyabo gihambaye bagikoreye hehe baciye baja hehe bitandukanya n'Imana ubu rero nimwumvirize neza reka tuzingurure muri Matayo 24 kandi ngaha niho Isiraeli yakoze ikosa rikomeye aho niho yakoze icyaha cyayo cya nyuma hamwe n'igituma imeze nk'uku no munsi Matayo igice cya 27 cy'ubutumwa bwiza bw'uwera Matayo n'umurongo wa 25 w'igice cya 27 reka duhere nko ku kumurongo wa 21 icyo cegera kirabaza kiti muri ababo muho mugomba ko ndabarekurira ninde nabo baramwishura bati ni Baraba ubu mwibuke iyo ni Isiraeli Baraba mwibuke iyo ni Isiraeli Baraba Pilato arababaza ati
None Yesu yitwa Kristo we ndamugire nte nimubumvirize bose bati nabambwe mwibuke uyo ni Mesiya wabo Danieli yabonye yoje mwibuke muri kano gatondo mucigwa hano azokwankwa atari kubwiwe atari no kuvyo yakoze nabambwe arababaza ati kuki yakoze iki ariko murarushiriza gusemerera cyane bati nabambwe maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa ariko barushirije kuvyura umugumuko yabira amazi akarabira imbere y'ishengera ati jeho ndacuna kubwa amaraso y'uyu mugororotsi araba ni vyanyu mwumvirize ngiri kosa ryabo baramwishura abantu bata amaraso yiwe araba ari twebwe akora n'abana bacu aho niho babikoreye yariko irangiza ivya kubera bo none yari gushobora gukora ikindi kintu kiretse kubababarira iziko yategerezwa guhuma amaso yabo ngo twinjire ni nk'aho abana bayo bwite bahamagara amaraso yayo nabo bari barahumye amaso kandi yari iziko bahumye nico gituma yaririmba abazi kuri bo baba barire data kuko batazi ico bariko barakora bari impumyi kubera twebwe bari bahinduwe impumyi mu kutizera kwabo bakoze ivyo ariko igihe bazomubona amen irangiza ivyaha icaniki ukutizera ibizeye ko we yari Mesiya ntibashobora kumubona ko ari Mesiya yamara yakoze ikimenyetso cyose Mesiya ategerezwa gukora ariko ntibashobora kubibona bari impumyi rero iyo ubonye abantu bavuga bati sinizera ugukira kuva ku mana sinshobora kubibona sinshobora kubona umubatizo wa mpwemu yera ntubashavurire ni mpumyi bavuga bati sinshobora kubona ubu butumwa bw'ukuza kwiwe sinshobora kubona uyu mubatizo wa mpwemu yera sinshobora kubona uruvyara rw'inzoka sinshobora kubona ivyo bintu ni mpumyi kandi ntibabizi ubasengere gusa ni vyiza mu kutizera kwaba ariko iyo babonye ni ya garuka bizotuma ukutizera kwabo guhera yo mana we reka gusa duzingurure mwitangurira igice cya 25 igice cya 45 maze ubone igereranyo cyavyo nanditse hano bimwe byo mwitangurira 45 mwebwe mwandika amajambo yo ese ukuntu nkundira isezerano rya kera ryiza ni vyiza ubu turaza aho turi murashobora kunyumva neza inyuma y'inyubako duze ikiganza cawe nimba ushobora kunyumva negere hafi gatoya rero tugiye gusoma igice cy'iki cyanditswe ndashaka mwumvirize wewe udafise bibiliya yawe wowe ufise bibiliya yawe ni itanguriro ubwa mbere reka dutangure ku gice cya 44 duhereye ku murongo wa 27 yari Yosefu kandi Yosefu yari kigereranyo cyiza cya Kristo ibyo turabizi ni bangahe babizi yagiriwe ishari na bene wabo kubera iki kubera yuko yari uwo mu mpemu yerekwa agasigura inzozi yari umugabo wa mpemu hagati ya bene wabo kandi baramugirira ishari kandi yari akunzwe na se wiwe na Yesu ntiyakundwa n'amashengero y'amadini ariko yari akunzwe n'Imana yiwe ni kuki bamugirira ishari kubera yuko yari uwa mpwemu kubera yuko babwiye bavuze yuko yari gapfinduzi idayimoni muribuka ibyo mwene wabo na Yosefu bamubariye ehe nguyo wa murosi araje murabona nico kimwe kandi bagurishije Yosefu hafi ku giciro kimwe Yuda yagurisha ko Yesu intete z'ifeza 30 bamuta mu kinogo baca baragenda babwira se yuko hari ikintu cyamwishe yuko yapfuye ariko yarakuwe mu kinogo Kristo yatawe mu binogo hanyuma arakivamwo ahavuye acaja mu kibanza gikuru gisumbya ibyo byari ku isi amen Yosefu yagiye iburyo bwa Farao Hanyuma Yesu aja iburyo bw'Imana mu kugeragezwa kwiwe imbere yuko ashingwa hejuru. Yesu imbere yuko ashingwa hejuru yaciye mu bigeragezo. Impamvu ndibaza yari Billy Sunday umuvuga butumwa akomeye yavuze igiti cyose cyari gifise abamarayika umuriyoni bacicaye ko ujya munsi ukubambwa. Yavuze ati fa gusa kurambye ukuboko kwawe ukwerekeza aho turi duca duhindura aka karere hano, ariko ntibyashobora kubikora. KFC yavuze nairo niyirokore abandi ntibashobora kubarokora. Ntiyarazi ibyo ariko aravuga. Iyo yicungura ntiyari gucungura abandi, ariko yaritanze kugira ngo acungure abandi. Murabona byari binyegejwe kuri ubu. Rero mu gihe yari ngaho mu kuvugishwa mu gushigwa hejuru kwiwe cyangwa imbere yo gushigwa hejuru, ukugeragezwa kwiwe, mwibuke Yosefu yashizwe mu ibohero kubera yuko atacamwagira. Abaroma canke abisirayeli mu kivunge ku izina rya Pontifar. Pontifari yari yaragiye afata urugendo, yari afise umugore mwiza, kandi umugore wiwe yabwiye Yosefu aze mu nzu gukora ikintu. Aca agerageza gucumuza Yosefu, kandi niyemuka Imana akubwira mwa bagore mwe namye ndabicarira ko itenda bacira kwiteka ubungira ndabivugire umunota umwe. Murabona umugore ni igikuza cya mbere kigoyagoya. Ndazi yuko umugabo adashobora kwitwara nabi imbere yuko umugore yitwara nabi, ariko abagabo bazi ivyo mukaba muri abana b'Imana mugafata n'aba bagore murateye isoni tutaravye ivyo umugore yakoze. Ni umuntu agoyagoya kandi murazi ivyo, niyasohoka akitwara ukutabereye mumufata ukuboko hanyuma mumureke nka mushiki wanyu. Muri abahungu b'Imana nimubakoresha ibiterasoni, nimwitegereze Yosefu na karoro keza kuri mwebwe. Kandi igihe mu Kampotifari uyo mugore mwiza yubahwa ari hejuru umwe mu bagore bari bubashwe mu gihugu, yamwinginze hanyuma akamwumvisha. Yaravyige hanyuma aramufata agerageza kumugumbira, hanyuma arasimba ku buryo n'ikoti iwe yarayambuye yikura kuri we. Ego mushinga naye, kandi igihe yagaruka baramubeshe bavuga yuko yari yashatse kumufata ku nguvu. Hanyuma asiga ikoti iwe ku bw'ibyo aca yinjira mu ibohero, ariko mu ibohero Imana yari kumwe nawe aho bamushira hose. Yari ikigeranyo muhungu w'iterambere. Ikintu cyose Yosefu yakoze cyari iterambere, kandi Yesu ntiyagaruka mu nganji y'imyaka igihumbi. Niyo mpamvu bugaragwa buzoshurika. Ikintu cyose azokora kizotera imbere, n'umwana w'iterambere. Aho mushira Yosefu haba hahezagiwe, aho Yesu ari hose haba hahezagiwe. Rero ni mumushire mu mutima wanyu hanyuma muhezagigwe. Rero turabona ubu yuko Yosefu rero yashizwe mu ibohero, kandi mu ibohero hari abagabo babiri, umwe muri bo yari yarazimiye uwundi yararokotse. Yesu mu kigeragezo ciwe ku musaraba, umwe yarazimiye uwundi ararokoka. Igihe yashigwa hejuru yagiye iburyo bw'Imana, igihe Yosefu yashigwa hejuru yagiye iburyo bwa Farawo, kandi nta muntu yashobora kuvugana na Farawo atabanje kuvugana na Yosefu bwa mbere akaronka uruhusha. Kandi igihe Yosefu yabavuye kuri kirimba, yo mani, igihe Yosefu yabavuye ku kirimba, inzamba zaravuga, abantu bakiruka kumusanganira bavuga bati nimupfukame Yosefu araje, amen. Kandi igihe Yesu azova iburyo bw'umwami hejuru, inzamba zizo samirana, kandi amavi yose azofukama, kandi ururimi rwose ruzokwatura. Yesu araje atanke kariko. Kandi mwibuke igihe yankwa na bene wabo yakoze iki. Yarongoye umugore w'umunyamahanga, yarongoye umugore w'umunyegiputa. Igihe Yesu yirukanwa hagati ya bene wabo hariya Abayuda, yarongoye umugeni w'umunyamahanga. Ariko ubu inyuma y'imyaka, inyuma yuko havutse abana Efurayimu na Manase, yari afise umuryango. Rero umunsi umwe bene wabo baje kumuraba. Ni mwitegereze, turazi iyo nkuru ingene yashizwemo kajya kantu gato kubagaburira. Aca yigenza nk'ukumengo ntiyumva ururimi rwabo. Yarondeye ubusobanuro avuga Igiheburayo, kandi nawe yari umuheburayo, kandi mwene wabo yari yaje, ntibari bamumenye. Yari umuganwa akomeye, kandi muri ako kanya Kristo agendera Abayuda akiza abagwayi babo n'ibindi. Ariko n'ubu ntibazi wa uwari we uyo Messi areka du here ku murongo wa 70 n'igice cha 44 maze data musavyi wawe ratubarira ati murazi uko umugore wanje twa byaranye bahungu babiri umwe akaba yaragiye amazima yongo yari Yosefu onyene bariko baramubwira yibwira ntigikoko caramutabaguye ntakindi nanje nkaba ntasubiye kumubona ati none nimwa nyakanuyu akagira icaba muzo wa mutumye imvi zanje zimano kamwo umubabaro bari bafise Benyamini muto ya hari ya mwene wabo muto ya murazo Benyamini asigura uyu mugwi mushasha w'abayuda bukore b'inkomoko bari ko barakorana hariya kugira ngo bagire hajya ibihumbi jana na 44 ubu bwoko buri burasa si aba suma ba Wall Street oya abo baruta imizinga y'inkoho abo ni abayuda abo si abayuda abayuda nyabo ni aba Benyamin bariko baraza bavuye hariya kandi batarigera banumva ijambo rya Yesu Kristo ubu kubw'ibyo garuka kuri jewe na so data tutari kumwe n'uwo muhungu n'ukuntu umutima wiwe yawuhereje kuri uwo muhongo ubugingo bw'Imana bwa yo bufatanye na Israeli yabiranye nawe tugiye gushika kuri ivyo mu minota mikeya nambo mwama bishatse yabiranye na Israel ubuzima bwo ayo bufatanye nawe neza nkuko mfatanye n'umufaso ni Branham ari hari inyuma mukenyezi wanje nawe umufatanye n'umukenyezi wawe ubuzima bwawe buzingiriye muri we kandi Imana yabiranye na Israel none byari iki Yakobo yavuze ati umugore wanje azingiriye kandi afatanye n'uyu mwana nzo kandi ukabona tutazananye Yosefu yaragiye kugumya uwo mwana murazi turazi iyo nkuru kandi yocafatwa kwa sabwe abasavyi bawe twoba dutumye imvi za data umusavyi wawe zimanuka na mubaba ariko zimbo wumvirize uko kwinginga kwa Reuben ubu kuko je umusavyi wawe nishinze uyo muhungu kuri data ndi ntamugarukana nzoba ngukoreye icyaka kitazomba ko gushitsa ibihe bidashira none rero ndakwingize ndasavye nsigare mu gishingo cy'uyo muhungu yo mana we murabona ahageze neza imbere ya Yosefu mwene wabo kandi ntamuzi yorindira gushika ijyanganje imyaka 1500 mwene data ubu mu gishingo cy'uwo mwana nk'umuja w'umwami wanje mumwumvirize amwaturibi ati mwami uyu muhungu atahane nabagenzi we mbega nosubirane kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu reka noye kuzobona ibyago bizoba kuri data yinginga atanga ubuzima bwiwe ni gute abo bayuda bazoba hari hamwe n'ibiganza byabo abisokoreye mwitegereze umurongo wa 45 mwumvirize neza ntimubihushe igice Yosefu atacobora maze Yosefu ntiyabagishobora kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose mwene data ivyo ni igihe icaha kizoba cakuwe kugutezera kugiye gushwiragizwa aca avuga n'ijwi rirenga maze ataramura abantu bose nuko ntiyagira uwundi muntu n'umwe asigarana na Yosefu igihe yibarira bene se n'ibiki n'umugore wiwe bwite yasubiye kukirimba yo mana we umugeni mu bwiza mu gihe Yesu agaruka turabishika ko ngaha kwimenyekanisha araturikisha araria Yosefu ntiyaba agishobora kuyumanganya maze arasemerera kandi abanyegiputa no kwa Farawo baravyumva gushika hariya mu kirimba barumvise Yosefu asemerera rero ico cari ikigereranyo cya Kristo abana n'abayuda mu gihe aziko yabahumishije ku buryo batashobora kuronka amahigwe ariko igihe azoza kuri bo ubugira kandi cya Isirayeli kizoba caheze kandi Yosefu abarira bene asati ereganije we Yosefu mwiyumvira ko azovuga iki ndi Mesiya wanyu ndi umwe mwabamba data aracariho kandi bene se baburi ico bavuga kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe yo ntegereza guhagarara nga akanyagato ya gusa tuzingurure hariya muri Zekariya igice cya 12 muzingurire hamwe nanje ubu mu gitabo cya Zekariya igice cya 12 cya Zekariya kandi nkumbure ndiko ndafata umwanya munini ya gatoya mu gutangura kwigisha kuri ibi ariko nizeye ko atari byo kandi ndashaka ko mu bitahura cyane rwose. Zekaria tuje ku gice cya 12 cya Zekaria maze turabico agiye kuvuga ubujyari imbere ya bene se. Zekaria 12 no ku murongo wa 10 guhagarika icyaha rero ni byiza. Igice cya 12 umurongo wa 10 nimwitegereze kandi ubu ari kwavuga ku masigarira ukugeragezwa ku Yerusalemu gikoko hamwe n'ingabo birakugwaho n'ibindi nk'ivyo ibintu byose bishitse ku herezo ubu ni hafi nganje imyaka igihumbi iri hafi gutangura ubunyene kandi zose uka ku nzu ya Dawidi no kubaba Yerusalemu muhemu y'ubuntu amen ubuntu butangaje ku nzu kuba Yerusalemu umurwa wera wa Danieli imhemu y'ubuntu niyo gusenga kandi bazokwitegereza uwo bacumise kandi bazomuborogera nk'uburogera umwana wiwe w'ikinege bamugwara kabonge nk'ukugwazwa n'imfura yiwe. Nimwumve mbega amaborogwa azoba igihe azohagarara hari igihe azokwimenyekanisha kuri bo nk'uko Yosefu yabikoze. Nimwumve kuri uwo munsi hazoba amaborogo akomeye Yerusalemu aya maborogo yabayi hadab sinshobora kuvuga iryo zina HADADIRMO hadadarimoni mukiyaya chi magedoni kandi gihugu kizoborogumu gyango sukugamwe n'abagore babo kwabo umujyango w'inzu ya Dawidi ukugwamwe n'abagore babo ukwabo umujyango w'inzu ya Nathan ukugwamwe n'abagore babo kwabo umujyango w'inzu ya Lewi ukugwamwe n'abagore babo kwabo na Sime yoni nabau kwabo hamwe n'imijyango yose isigaye umujyango wose n'abagore babo ukwabo bazokwigira isoni bo ubwabo gihe hazo hagarara hariya kandi barabe wawundi nyene babambye bakamwihakana ahagaze hariya Yosefu wabo bwite w'agaciro hazoba amaborogo nkayo kandi bazovuga mbega izo nkovu zazikuye hehe yaravuze mu nzu y'abagenzi banje murabona icyo nshaka kuvuga kugira icyagere kutizera nicyo cyatumye aza kandi muri uyu mwaka wa 70 wa Danieli iyinga rya 70 ahubwo yaje kugira aherengeteze icyaha kugikuraho muratahura ubu icya mbere ni iki gushika ku iherezo icyaha guherengeteza icyaha icya gatatu kongera ububisha mwebwe muri ko mwandika kandi narimvise ibindi bisomwa bigera kuri bitandatu kuri ivyo ariko ndaza kubisimba kubera ko hashushe ntidushaka gufata umwanya munini ndaza kuraba ibishoboka ariko ntabafata igihe kinini byiza guhongera ububisha ububisha no gukora ibibi nk'uko babikoze ku musaraba yarahongeye ariko ntibizokugwaho hivya bakoreye kubera iki kubera ko bari bahumye kandi ntibashobora kubibona kandi kubera iki bari bahumye muvuga nuko nkumbure muri iyi minsi ni kubera ko ndi mpumyi muri impumyi ku bushake bwanyu bo bari mpumyi kubera ko Imana yabahumishije ariko mwebwe nimba muri impumyi ni ku bushake bwanyu muri bo nta guhongerwa ku bwanyu nimba mutizera icyo ndicyo niko Yesu yavuze muzopfira mu vyavyanyu ivyo ni vyo. Ubu dusubire muri Zekariya kandi igice cya 13 bureka umbiriza guhongera ubu hehe ibi no kwifuje yuko umuntu umwe yumva ibi ariko nkumbure umwami azobibana mu bundi buryo muri uwo munsi bazo nk'ukuri uwo munsi muganga Scofard afise ivyo aha umuvyanditswe vyiwe aho umutwe w'ingingo ni amasigarira yihanye yerekana umusaraba kugira ngo bahongere ububisha umubisha n'ikintu ubwa warakoze kibi mu gihe ubuzi neza ko utategerezwa kugikora iyo nsamyinda y'ububisha mu mutima wanje imana ntizovyumva ubu muri zekari igice cya 13 dutanguriye ku murongo wa mbere ku murongo wa mbere kuri uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abari Yerusalemu bazotoboregwa imbizi yo kuboza ibyaha n'ibihumane hazokugurugwa umuryango nimubandanye turasoma kubisoma tugeze imbere nifuza ko mwobishira ko ikimenyetso kugira muze kubisoma ariko muri uno mwanya mfise ibiriko ikimenyetso hano binyereka ko notangura gusoma kuva ku murongo wa 6 gushika ku 10 byiza cyane reka rero ubu dusome hamwe turaba ibyerekeye hanyuma reka duhindure dushitse ku 9 kandi bamubajije bati izo nguma zo mu biganza vyawe n'iziki nawe azokwishura izo nari mfise zari reka tubirabe azokwishura ati nizo nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje ikangure wa nkota we ugwanye umwungere wanje ugwanye umuntu mugenza nje nikuhoraho nyine ingabagize kubita umwungere intama za zisanzare kandi n'imyagazi nzoyihindukira mu kuboko kwanje rero Yesu yavuze kuri bijya byanditswe mwitegereze kubita umwungere hanyuma asanzaze intama ariko yitegereze neza umurongo ukurikira yasubiyemo neza na neza byinshi kuri ibyo ariko iweze neza kuri iryo jambo rikurikira rivuga igice gikurikira ibyo kandi nzohindukira ukuboko kwanje kuri iyo myagazi ibyo nibiki umugwi w'abaherezi ariko urakuru muri kino gihe nzohindurira ko amaboko kwa amaboko yanje kuri iyo myagazi kubita umwungere Isirayeli ubwa mbere se yakubise umwungere isanzaza imyagazi ku isi yose ariko Imana yavuze iti nzohindurira ku kuboko kwanje kugira ngarukane iyo myagazi ku munsi wa nyuma igihe kibi cyose kizoba cyahariwe Isirayeli zocungurwa umwumwe wese muri bo reka dusome muri Yesaya igice cya 36 Yesaya hama dusome akanya gato hanyuma twitegereze neza icyo Imana ivuga ku gucungurwa kwa Isirayeli iweze neza ingene bizoba byihuta muri Yesaya igice cya 36 ku murongo w'8 nama mwifuza kubisoma byose hamwe nta ngorane ninde yigeze kumva ibimeze bityo ninde yigeze kubona ibisa bityo mbega igihugu cyovukira umunsi umwe ariko Siyoni ho habaye hakiramukwa hasha havyara abana igihe Siyoni yamenya ko uwo ari we Mesiya wabo yaravyawe ubugira kandi mu munsi umwe nimihana ivyaha no kwihana ububishu humane yewe mana bakoze ivyaha bakoze ibitabereye ububisha bwabo bwara hariwe ica kane kuzana ubugororotsi buhoraho icyo nico kintu ca kane yaje hano gukora ica kane cyo yaje gukora kuzana ubugororotsi buhoraho gukuraho imizi y'icyaha kwihana hamwe no kuzana ubugororotsi buhoraho igihe ibicumuro vya Isirayeli bizoba vyarangiye igihe gucumura kwa Isirayeli ubu tugiye ku ndifuza ko mutahura bino kubera igihe tuzanye wa mugore hamwe na cha gisato chatawe hanze uzocusanga uri kusubira kuri bino byandizwe ubugira kandi nibagira kuvyandika ahantu igihugu cumura kwa Isirayeli kuzoba kwarangiye satana ari we abagiriza bose hamwe natwe satana zotabwa ikuzimu cyari hamwe niki mu gihe azoba ariko arazana ubugororotsi buhoraho ikintu kidashobora kurangira ibintu byose byatumye habaho ubuhumane bizoteregwa hanze reka dusome ibyanditswe Yohana igice cya 20 umurongo wa 13 mwanya muto ya gusa hanyuma reka duce dusoma hano akanya gato ya gusa ibyahishuriwe Yohana 20:13 oya mumbabarire ibyahishuriwe Yohana 1 gushika kuri 3 nuko nyene sinigeze mbona ako kamenyetso gato ya kari hagati yavyo intuguta ziriko zinja mu maso ibyahishuriwe Yohana igice ca 29 hama reka tubirabe gatoya mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufunguruzo rw'ikuzimu afise n'ikinyororo mu minwe afata cya gisato nico ya nzoka ya mbere niyo mugwani zirinde ni satana kibuhango kimara imyaka igihombi agikororera ikuzimu arahadadira ashira ku ikimenyetso kikirumanya kugira ngo nicongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka igihumbi zoshirira niyashira gikwiye kubohogwa ngo kimara igihe gito utanga ubuzima budashira zana ubugororotsi buhoraho satani kuzimu kandi gihe abikoze akagaruka n'umugwanizi yama arabahenda abantu ubureka dusome muri Habakuki igice cya kabiri hanyuma duca dutahura igituma yasize ikimenyetso cy'icyo gisato gishaje hamwe n'icyatumye bikogwa n'igice gikoreka inyuma yo gushigwa kw'ikimenyetso bino ndabikunda weho bidutuma tugira ubumenyi bwa bimwe Habakuki igice cya kabiri 14 ndizera ko ntihenze nifuza kubisoma mugihe bino bibaye itegereze kuko kumenya icyubahiro cy'Uhoraho kuzoba kuzuye mu isi nk'uko amazi abugereye mu kiyaga mana we mu yandi majambo igihe umwansi azoba yirukanywe amaherezo y'icyaha azoba ashitse umunsi w'urubanza ruhoraho ruzoba rushitse satana azoba afungiwe ibwina mu kuzimu kandi ubwenge bw'imana buzokuzura isi cyo kimwe n'ibiyaya amen cyubahiro kibicimana birashitse mwene data birashitse abakobwa bazoba ari abafasoni abagabo nabo abashinga ntahe amen igihe ubwenge bw'imana buzokuzura isi kiyaya n'ijuru yo mutima wanje uraririra kubera uwo munsi uko bogugiye Yesu azogaruka ku isi amen nivyo rero igice cy'imyaka igihumbi kiri rero mu ntango ni muri ico gihe cy'imyaka igihumbi gisagara gitegerezwa kubakwa ubugira kane ndacafise ibice nka bitandatu vy'ivyanditswe ariko reka tunyarutse rero nitwagaruka nzo cambandanya ibibindi vyanditswe ariko nimwihe icitegererezo ca vyose icya gatanu kugira ngo dufatanye ukwerekwa no guhishura murabibona uyu mumarayika yaje gufatanya ukwerekwa no guhishura ndanka kubivuga ariko mwanditsi akomeye nariko ndasoma umunsi uhunze ivyo atonona vyose yavuze ati vyari biki rero kugira ngo nerekane ingene vyari bijujyo mumbabarire sivyo nshaka kuvuga vyokuri oya umuntu utagira muhe murabona uwo muntu yavuze ati murabona ko ngaha ukwerekwa no guhishurwa vyamye vyemegwa mu ishengero ry'Abayuda kandi yavuze ati kuvigecha Danieli yaza ivyo byasigura ko batazosubira kubaho kwerekwa na gweshoregwa yavuze ati ivyo vyose tuvuga uno munsi kuvyerekeye kwerekwa no gweshoregwa vyari vyose vya satani kwerekwa no guhishurirwa ntivyabaho mwene data harabaye abahanuzi benshi nyuma ya Danieli kandi yari Yohana umubatizi hari Yesu Kristo hari n'abahanuzi mu gitabo cya kera harabayeho ukubonekegwa harabayeho abamarayika ni gute umuntu yoshobora kuvuga ibintu nk'evyo ariko murabona hamwe n'intumbero y'ubugunge kugerageza gutegeka ikintu abantu kugira ngo babigira idini ritoya gishengero cyangwa ikintu gitoya atari cyo kimaze kugira ngo kibe ukuri ku bantu kandi nimba abantu badafise mpwemu yera bazozimizwa nawe rero ntidufate ibyavuzwe n'umuntu gusa nta canditswe gihari kivyemeza rero ni gute nofata ivyo rero turabicari cyo gufatanya murabe yaje gukora ivyo kugira ngo afatanye ukwerekwa no gweshoregwa rero tugaruke buno nyene ku gitabo cya Daniel aho tware turi mu gitabo cya Daniel turabona neza ko neza na neza ivyo tuje kwa Daniel igice cya 12 rero turashitse kuri Daniel 12 turasha gutangura kandi musome muhereye nimwatahura iwanyu nshaka ko musome muhereye ku murongo wa mbere dusome gusa umurongo wa mbere gushika kuwa kane maze icyo gihe Mikayeli azohaguruka niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu rero ivyo bizoba mu gihe ciherezo kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho amahanga n'igihe antikristo uyo mugabisha we kimatanyije ishashara cya mbere atangurira kugeza iki gihe atari muri cyage cya Titus yafata ibizitizo vya Yerusalemu ntari mu ruhande rumwe itegereza igihe antikristo uyo muganwa yategere ezwa kuza ategereza igihe cyo kugera kugeza ico gihe ihanga ryawe rizorokoka umuntu wese azoboneka ko yanditswe mu gitabo haleluya ihanga rya Isirayeli rizoba ryanditswe mu gitabo kandi benshi bo mubazoba basinziriye mwivu hasi bazokwikangura hamwe na bikangurira ubugingo budashira abandi bikangurira ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira Ivyo ni gute vyari kuba igihe Titus yafata ibihome vy'i Yerusalemu ivyo vyari kuba gute ivyo ntivyari kuba gutyo murabona avuga ibihe vya nyuma ukuza kwiwe nivyo rero kandi abagize ubwenge bazokayangana nguko kayangana ko mwitanture gijuru kandi abahindukiye bashikanye benshi ku bugororotsi n'ikinyenyeri ibihe bitazoshira mwumvirize nuko vyukuri gufatanya vyukuri Nuko rero mwene wewe Daniel gumiza ayo majambo muri ntibate umatanisha ishashari gitabo kugeza igihe cy'iherezo niki yo haleluya murabibona ni byiza uko guhishurirwa kwa Yesu Kristo n'inkomezi zihukuza kwiwe iherezo y'ibihe byaramatanijwe kugeza icyo gihe nivyo yaje gukora ivyo bishijwe byahishijwe abize amashuri makuru niba bitangaje ko bashaka kwiyandikisha Nibatangaje ko bashaka kwiyandikisha gufatanya hariya atabahanuzi bahari ivyo byose biri kure muri kahise ntazogumya amazi ariko kwerekwa uko kwerekwa kwafatanirije gushika ubu kandi naho nshira ukwizera kwanje ko Imana izohishura mundwi 70 amen bimatanije ishashani ko yavuze gushika igihe kigeze mwugare amajambo hama mu matanisha ishashare gitabo gushika ku gihe cyanyuma Yakoze iki kugira ngo amatanisha ishashara kwerekwa no guhishurirwa Daniel yari yarahishura ibyo bintu yari yarabibonye mu kwerekwa kandi mu marayika yaramanutse kugira ngo amatanisha ishashara kwerekwa yongera amatanisha ishashara guhishurirwa barashobora kubisoma ariko ntibabitahura kugeza igihe cy'iherezo igihe cy'iherezo ni ikihe iherezo ry'amayinga 70 igihe uwo muganwa wa antikristo azemenyekana icyo gihe ntiyiyita wenye n'imana ni gute tubizi ko bimatanishije ishashara kugeza icyo gihe Daniel yabihejeje ibi nibyo gice cya nyuma cya Daniel Mushiki wacu Simpson niwe yambwiye no muhingamo yavuze ati mwene Data Branham narasumye igitabo cya Daniel cyose nta byinshi nari nzi ntaragisoma igihe nagiheza n'igihe nagitangura nuko mushiki wacu Simpson nimba uri ngaha iri joro ndibaza ndamubona yicaye hariya nta kintu navuze narahuze kubera nayibwiye ko nzobigaruka ko ariko ukwerekwa Daniel yagize hariya impande y'uruzi yaramatanishijwe ishashara kugeza igihe cy'iherezo Reka mbandanye hama ndabisome murabona nuko wewe Daniel ugumiza yo majambo matanishishesha ari gitabo gushitse igihe cy'iherezo niho benshi bazosesengura muri ico kubwubwenge bazogwira maze jewe Daniel nditegereza mbona abandi babiri bahagaze umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi wundi kuyo hakurya umwe abaza wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'ugo ruzi ati ibyo bitangaza bizoshika ryare rero nimwumvirize mbona wa muntu yari yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'ugo ruzi amani ku kuboko kw'iburyo nk'ukumba umoso ayatunga mu ijuru Numva arahire ibihe bitazoshira yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe rero dushitsaho neza na neza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe rero nimwitegereze neza igihe dushitse ku mayinga 70 ya Daniel murazi kubona icyo biza bijanye naho ibitamenyekana bizohishurirwa n'ivyo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe kandi gihe we insigarira zina rero antikristo guca nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe nico gihe yitandukanya hagati mweyinga ivyo bintu vyose bizoba bishitse amen ndavyumva ariko sinabitahura nca ndabaza nti databuja iki kizo herukira ibindi muri ivyo bihe aranyishura ati gihe Daniel nkuko aya majambo arakabanga matanishije ishashari domwe ku kimenyetso gushitse igihe cyereza ishengero riti iherezo ry'umwanditsi yo ntimuvyibagire gushitse igihe cyerezo benshi bazo tunganywa bezwe bavugutirwa ariko abanyakibazo shishikara gukora ibikibi kandi nta numwe mu banyakibazo bitahura ariko bagize ubwenge bazobitahura. Ubutumwa bw'igihe cyereza igihe cy'ima cy'ishengero mani shimwe yo mana we kubyiyumvira gusa intera ubwoba ibitamenyekana ivyo bintu isi ya madini afunga kwa maso ivuga iti ntivyumvikana ibitamenyekana bivuga icyo Yesu Kristo yari atari umuntu agira gatatu atagira kabiri atagira gatatu ari kugiza imana ibitamenyekana bindi by'imana bizohishurwa kubera bitanditswe ngaha mu gitabo kandi bizohishurwa ubwoko bw'igihe cy'iherezo mu maseminari mu mashure no mu madini ntibashobora kubibona nk'uko abayuda batashobora kubona Yesu ko yari Mesiya ntibabitangaje ko bashaka kubereka ko nk'abasazi ibitangaje ko bibaza ko muri abasazi bibatangaje ko bibaza igituma mutanywa inzoga nabo ni kubera hari ubushobozi n'ukwerekwa inyuma ijambo ry'imana ryahishuriwe kugira ngo ritegure ishengero kuzamugwa no gusubira imuhira ego benshi bazokwiruka hirya no hino ubwenge buzogwera nivyo none nikindi kintu gihe kizomenye nywa murabu no munsi amashengero ngivyo nizeye ko bitababaza ariko ntegerezwa kwivuga akora murujya munsi hazokwaduka umu antikristo ubu mwibuka igihe tuzokwinjira mu dushashara wa antikristo agere ndera neza hejuru utwo dushashara Daniel yarabivuze ngaha umuganwa zoza zo kugwa Yesu zo kugwa mu gukora impongano y'abantu ariko uwo muganwa yarahagurutse atuma cyakizira cyuberekiza no gukeseza yari Roma muri Titus kandi kigihe ni umuganwa aza avuye Roma azobikora kandi azohishurwa mu gihe cya nyuma ubu mwumvirize yigira ubwiwe imana nk'uko muhe muyere yatugabishije mu Batesalonike ba kabiri tubije ko Batesalonike ba kabiri hanyuma rero si ijambo ryanje muzoba mufise ariko ni ijambo ry'imana Abatesalonike ba kabiri gice cya kabiri n'umurongo wa 12 turabe Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 12 turabe dutangurire hejuru yaho ku murongo w'indwe kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu rikiriho rirakora uyu ni Pawulo avuga kuri mpemu yera mugabo hari ibibuza none gushitsa igihe azokurigwa ninde ngaha hari ubizi mpemu yera ubibuza niho vyari wa mugararije azohishowa ryari neza kugiye mpemu yera azokongwaho kandi igihe yiteguriye kugenda ni kuki agenda ajana ishengero hamwe nawe azohishurwa ni Pawulo avuga mu guhumukegwa umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe kandi azotituza guseruka ko kuza kwiwe umugararije atankeka ukuza kuba umugararije kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma turi shengero rihambaye kuruta yandi dufise ibi mwese hamwe mukora ubumwe murabona turabahambaye gusumba abandi ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona kuko batemeye gukunda ivyo kuri ngo bakizwe nico gituma Imana yabahagurukiye yabarungikiye ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatize ukuri bose bagahimbaregwa ukugabitanya bacigwe kwiteka murabitahura yo mana we rero ni Paul avuga igihe ikidodo c'Imana kemenyekana mwemu wizina ry'umuntu bwiwe aha amabanga yose yari yandi ahamba atangazwa imigambi y'ishengero giye kugira ngo rije mwizamugwa ni ugusukwa kwa mwemu yera kwakoze ibi ivyo nivyo yakoze mu minsi ya nyuma bu turabe murafise umwanya wiki cya nyuma ya gatandatu gusiga usumba byose yo mana we ngiyimwe ikintu cyanyu mategerezwa gukora ni ugukora iki rero dusubira inyuma hariya muri Danieli kugira ngo tubone ibyo bategerezwa gukora byose ngahanyene amayinga 70 ni igiki gitegezwa kuranguka muri iki gihe ni vyiza agerera ubwoko bwanyu n'igisagara cyanyu cera kugira ngo ibicumuro bishire icumuro vy'abantu ni vyaha birangizwe vy'abantu nibigabitanyo bitangirwa impongano hazanwe kugororoka kutazoshira kw'abayuda ivyo weretswe ni vyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishijwe ishashari dome ku kimenyetso na hera cyane harobanuzwe amavuta ngizi impamvu zitandatu zo kuza kwiwe rero kurobanuza amavuta hera cyane ubu ibi bishobora kuba bitangaje gato ya mukanya gato ya gusa kubigisha benshi ariko rero murindira kanya gato ya murabe gusa ukuntu bishoboka uku ni ugusiga si umuntu Yesu yamaze gusigwa sivyo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga ko Imana yasize Yesu na mwemu yera yagendagenda ko ivyiza kandi akiza abagwaye n'ibindi Yesu yamaze gusigwa ni Mesiya kandi Mesiya bisiguru wasizwe sivyo ariko ngaho mu gihe cy'iherezo ategezwa gusiga ahera cyane ni iki mbugyo bwanje bwo kubibona ivyo nize njobora kubyemeza mu byanditswe ni ugusiga hera cyane ahazobihema rizokoreshwa mu nganje y'imyaka 1000 ubu mwumvirize murabe impamvu ndabitahura byadomwe ku kimenyetso Ezekiyeli gice cya 4 oya shaka kuvuga igice cya 43 umurongo wa mbere ni wa gatandatu dusubira inyuma kuri Ezekiyeli maze tubone ukuntu ashushanya inganje imyaka 1000 ukuntu bizosigaye Ezekiyeli 43 kandi dusome gusa gatoya ngaho ubu kandi turabico agiye gukora muri iyi nganje imyaka 1000 ko gusigwa muri Ezekiyeli 43 ni byiza kandi ubu tutatangurire ku murongo wa mbere gushika kwa gatandatu mushobora gusoma vyose mumaze gushika mu ihura atangiye kamwebwe muri ko murandike Ezekiyeli 43 mu nyuma rero mwitegereze ukudondora kurusengero rutegerezwa kubakwa mu nganje y'imyaka 1000 ubo uwari we wese umusomyi wese abizi ko kuva muri Ezekiyeli gice cya 40 gushika nko mu gice cya 44 nta na kimwe mu isi atari urusengero rw'inganje y'imyaka 1000 ruzokubakwa ku isi uwari we wese arabize murasoma igihe ubwiza bw'umwami buyuzura n'ibindi nk'ivyo ubu turi tugiye kudondora urugo rusengero mu gice cya 43 n'umurongo wa mbere gushika kwa gatandatu maze hanyuma ja anjana kukirimba nico kirimba cha hera hiburasirazuba ngize ntiyambona ubwiza bw'Imana ya Abisirayeli buje buturutse mu nzira y'iburasirazuba ijwi ryayo ryari rimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi isi ikayanganishwa n'ubwiza bwayo ivyo neretswe vyari bimeze nk'ivyo neretswe igihe nazanwa no guhonya igisagara ivyo neretswe vyari bimeze nk'ivyo nerekewe kuruzi Kebari maze nikubita hasi nubamye maze ubwiza bw'Uhoraho bwinjira mu ngoro buciye mu kirimba gihera iburasirazuba mwemu aranterura anshikana mu nyubako ngize ntiyambona ubwiza bw'uhoraho bwuzu y'ingoro maze numva mbarira ari mu ngoro nuko umuntu aca amagara iruhande ugusiga ugusigo rusengero rw'inganje imyaka igihumbi bumurabe mubarewe ubumwitegereza ukuntu yashikanirwa imana mubarewe rero ni dusubira inyuma mubarewe turabona ko Mose yazize urusengero dusubira inyuma mu gihe aho turi turafise umwanya munini ya rero dusubira inyuma mubarewe kandi turabona igihe Mose yasiga urusengero mubarewe igice cya munani yo ndakunda gusa kugereranya ibi vyanditswe ku vyanditswe ni mubikunda hanyuma mufate murafise icyumviro civyo turondera nivyo dukora ubu mwese hamwe naratahura yuko dukoresha gusa icyanditswe ubu no hanyuma kuri cyo ubu igice cya munani mubarewi kandi afise ikimenyetso hano umurongo wa cumi ni mwandike abarewi munani cumi reka turabe Mose araheza yabira ya mavuta yo kurobanuza ayarobanuza rya hema abona ibirimwo byose aravyeza ayacucagira ku gicaniro ibihetanga bondwi arayakirobanuza abona ibintu byose abona ikigarigari cyo gukaraba n'intebe yacyo ngo avyeze maze ayo mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango ayasuka ku mutwe wa Aroni aramurobanura aramwemeza Mose mu bugaragwa yejeje canke yarobanuje ihema ryo gusengerwamo kw'abana ba Isiraeli igihe bari mu rugendo rwabo ryararobanujwe ubu muri ingoma ya kabiri hindukira maze tubone ukwiyegurira igihe muhemu yera yicara mu ihema ni mwitegereze byabaye ubu muri ingoma ya kabiri gice cya gatanu reka dutangure ku murongo wa cumi na gatatu ingoma ya kabiri gice cya gatanu kandi dutangure ku murongo wa cumi na gatatu nuko abavuza inzumbete n'abaririmbyi bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye batazira uhoraho bamukengurukira bakavuza ijwi rirenga izo nzumbete na matowazi n'ibintu bicurarangwa bagatazira uhoraho bati uhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira nuko ako kanya igicu c'igipfungu gica cuzura mu ngoro Mungoro y'Uhoraho bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'ico gihugu kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe Imana yinjiye ahantu hera hategerezwa kurobanurwa araheza aramuhabwa kugira ngo abantu baze gusenga nuko kurobanura si ahantu hamwe hera ariko kurobanura aho hantu ahera hera kandi tubona yuko Yerusalemu nshari ahera hahera kandi kurobanurwa kuzoba kuri Yerusalemu nsha imanuka iva mu ijuru ku Mana iteguwe nk'umugeni yitegurira umugabo we gusigwa kuzoba kuri bo nuko kandi igihe Zerubabeli yagira yegurure urusengero rw'inyuma yuko ya rusubira kubakwa ni kwarobanujwe kandi kubera ko gwari gwaramaze kurobanurwa kandi gwari gwarasambuwe hanyuma gwasubiye kubakwa kandi gutikizwa kwari kwararushikiye gwaragaruwe kandi rurahagarikwa nuko ntihari hakiri ivyo kweza kandi ukwezwa kwago rimwe gusa vyagumye bifise akamaro kandi biracagafise nubari kwiga imana izogarura urusengero rw'imyaka igihumbi izokweza hera hahera atari ahantu hamwe hera ariko ahera hahera ariko igihe umwami azokwigarura intebe yiwe y'ubwami kumara imyaka igihumbi ashinga bizoba birangiye ubu gusigwa kwa hera hahera nico kizoba ikintu ca nyuma gifata ikibanzi gishengero izoshingwa ukuzurwa kuzoba kwabaye abayuda bazoba bagarutse Kristo n'umugeni wiwe bazoba bashitse igihe abayuda bamwe 144 bazoshigwa ku kimenyetso inganje y'imyaka 1000 zoba yabaye hazoba gusigwa igihe aho hana hera hahera hazosigwa ahera hahera hamwe n'uwera wa bera aho hantu ahera hahera hara hantu hera aho imana yaba hagati y'abakerubi ubu ni Kristo azobahara aho hantu ahera hera hamwe no gusigwa kuri we kandi aho nta zuba rizokenerwa kuko umwagazi w'intama hagati mu gisagara zoba umuco kuri uwo mugwa izuba ntirizokwigera ari renga nkuko marume w'intwari Jim yavuga ntirizokwigera rirenga kuko Kristo azoba uwo muco uwasizwe hama umwami azoza yicare ku ntebe yiwe y'ubwami aganze imyaka 1000. Yeremiya 3:12 kugeza kuri 18 vyose hamwe tubisome muri Yeremiya ku gice ca 18:18 ndizere go oya ku gice ca 12 ca Yeremiya mumbabarire igice ca 12 co muri Yeremiya dutangurire kuri Yeremiya 13 mumbabarire ni Yeremiya 3 niho nari nanditse naho mu kwiga igihe nariko ndiga hariya kandi muhemu yera yandongorera hana hariya kandi nace nihuta kubyandika neza nshoboye ko Yeremiya 3 numurongo wa 12 gushika kuri 18 vyose hamwe reka tubisome. Genda uvuge aya majambo wereke iburaruko utigaruka yewe Isirayeli inamusubira nyuma ni jewe Uhoraho mbivuze sinzokurabanisha kuko ndi umunyembabazi ni jewe Uhoraho mbivuze kandi sinzokwamana uburaka iminsi yose ipfa kwemera gusa ukugabitanya kwayo ko wacunguwe jewe Uhoraho Imana yawe agakwiragirirya nino ku mana z'inyamahanga munsi y'igiti cyose gitotaye nibyo bakoze mu burengero ibuseruko mu mahanga yose murabibona nitwumvirijwe ryanje ni wumvirijwe ryanje ni jewe Uhoraho mbivuze nimugaruke nimumvibi garuka mw'abantu basubiye inyuma ni jewe Uhoraho mbivuze kuko jewe umugabo wanyu amaso yabo yarahumishijwe kubera ko nabahaye amahirwe abanyamahanga ariko nimugaruke kuko ndi umugabo wanyu kandi zo bagaruka ni Siyoni umwe ndamukuye mu gisagara kimwe babiri mu muryango umwe nabwo arabiyita abayuda bose bazokwinjira ariko ni wawo mugwi mutoyo zokwinjira urya Benyamini mutoyo yiyerekanye imbere ya Yosefu hari urya mugwi watowe mu mahanga yose umwe mu gisagara kimwe no mu muryango umwe mbahe ubu abungere bameze nk'uko umutima wanjye ugomba bazobaragirira n'ubwenge no gutahura amazi yo minsi nimwamara kugwira no kurondoka mu gihugu ni jewe Uhoraho mbivuze ntibazoba bakivuga isandugu y'isezerano ryanje jewe Uhoraho kandi ntibazoba bakiyumvira canke ngo bayibuke ntibazoba bakiyukumbura canke ngo bayisubire kubaza iyinde icyo gihe bazokwitwa Yerusalemu intebe y'ubwami bwanje jewe Uhoraho kuko azoba ari hariya murabona kandi amahanga yose azokuranirizwa haleluya Yerusalemu mu izina ryanje jewe Uhoraho ntibazoba mukigendera nimuzamukigendera ukundi mu budadarare bw'imitima yabo mibi niho rero ca gisagara kizorobanugwa niho rero Yerusalemu nsha hazorobanugwa hamwe n'amahanga yose y'igisagara mu vyahishuro yohana igice ca 42 haravuga ko amarembo atazo kugagwa mu ijoro kuko hatazobaho ijoro kandi abami bose bo mwinsi bazozana icyubahiro cyabo no gushimwa kwabo muri ico gisagara impome zacu zizoba hibuye rya yasipi hamwe na sarudio ubwoko 12 bw'amabuye kandi amarembo 12 azoba ayutuwenge kamwe kamwe kuri buri rembo ntihazokenerwa amatara hariya ntihazobaho hakiriho umuco w'izuba kuko umwagazi w'intama ari hagati y'igisagara zoba umuco kandi azorongora ihanga giwe mu bugingo budashira hazoba ibintu bibiri kimwe ku ruhande rwose guruzi kandi hazofasha kugira nkwi hanga nguyo uwasizwa zoza umugwa wera umanuka uva mu ijuru ku mana ku isi ubu ntiturabe bizoshika muri icyo gihe yombega murakundi ibintu dufate saa 65 akanyagato n'iby'igikundiro cyane ko twobicako n'iby'igikundiro ko two bishize ku ruhande ashobora kuba hashushe gatoya ariko tubandanye saa 65 umvirizi bizoshika muri icyo gihe hanyuma wibaze wese ubwawe mugenzi munyavyaha namba kushibi ye saa 65 reka dutangwe ku murongo wa 17 umvirizi umuntu wese ubu mutekano ibi ni mu gihe cy'inganji y'imyaka igihombe igihabera abazoba basizwe kuko raba ndaremye ijuru risha n'isi nsha ivya mbere ntibizokwibukwa kandi ntibizoruha bivyiyumvirwa ariko munezerwe muze muhore muhimbawe n'ivyo ndema kuko raba ndema Yerusalemu iyo ni Yerusalemu nshasha ngo mpagire umunezero n'abantu baho ngo ndabagire akanyamuneza usigwa niki umunezero w'uhoraho ndema Yerusalemu ngo mpagire umunezero n'abantu baho ngo ndabagire akanyamuneza kandi zohimbagwa ni Yerusalemu umwami ku ntebe y'ubwami ku cyubahiro cy'intebe y'ubwami intebe ihoraho abantu bahoraho bafise umunezero w'ibihe bidashira mu gisagara gihoraho yo mana we kandi zohimbagwa ni Yerusalemu nezerwe n'abantu banje kandi ijwi ryo ku rira ntirizokumvikana ukundi canke ijwi ryo kuboroga ntihazokongera kuba mwe abakiri mw'inzoya canke umutama adasozereye imyaka yiwe kuko umwana azopfa amaze imyaka 100 kandi ukenyutse ntashitse 100 azoba yaravumwe bazokubaka amazu yabi ya bayiberemwo kandi bazotera uruzabibu birira inzabibu zarwo ntibazokubakwa ngo abandi binjire ivyo ni uzopfa amaze umwana wawe afata ikibanza cawe kubaka ngo abandi binjire ntibazorimangwa abandi babige kuko imyaka y'igiti ngana ariko abantu banje bazoramba kandi abo nitoranirije bazoshitse igihe kirekire banezererwa igikorwa cy'amaboko yabo ntibazoruhira ubusa kandi ntibazovyara abantu abo kugesezwa kuko bazoba ari uruvyaro je uhoraho nahezagiyebo n'abazobakomoka ko maze batarampamagara nzobitaba uku gusigwa kuhora kuri nyuma y'abakerobe nzobita kandi bakivuga nzokumva ibingira n'umwagazi w'intama bizorishanya intambwe izorisha ubwatsi nk'inka kandi n'umukungugu niwuzoba ivyo kurya vy'inzoka ntibizoryana canke ngo bigire ico vyica ku musozi wanje wera iyo uvu kagera ni kuhoraho agize ibi murashobora kubihomba oya raba dusubiye inyuma hano bugira kandi maze yavuga ubugira kandi igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icyenda wumviriza ivyo avuga hano bugira kandi igihe yakiriyerekwa maze kubona abo bagura ukuntu bazokwigenza mu minsi ya nyuma rero ya saa 11 ku murongo wa mbere kubwishitsi cya Isaya hazo kwaduka mashami kandi umunago wamaze wanaze mu mizi yiwe uzokwamwo ninde mu mizi yiwe mwemu uhoraho azoba kuri we mwemu y'ubwenge n'iy'ugutahura mwemu yo kuja inama n'iy'ubushobozi mwemu yo kumenya uhoraho n'ivy'uruku umwubaha ikizomuhimbara no kubahoraho nazocirwa urubanza kubipfa kuboneka mu amaso yiwe kandi ntazorushinga kuvyo apfa kumvisha matwi ariko azocira abori imanza zibere kandi azoshinga uwabaciye bugufi bo mu isi mukuru azokubitisha isi nkoni ivuye mu kanwa kiwe kandi abanyakibi azobicisha impuhemu ziva mu minwa y'ubugorotsi buzomubera umukanda mu rukenyero mbere ukwizingirwa kuzomubera umukanda mu mafi inga ibingira rizobana n'umwagazi w'intama n'ingwe zoryamana n'umwagazi woni w'impene ni nyana n'umugunza w'intambwe n'ishuri ni shishe bizobana kandi umwana mutoya niwe azobishorera inka izorishanya n'igikoko citwa idubu izazo zizoryamana hamwe kandi ntambwe izorishanya ubwatsi n'inka umwana yonka azokinira ku gobo rw'intambwe n'umwana acutse azoshira ukuboko ku mwimbo w'imvuvyi hose ku munwa wanje wera ntihazoba hakiri ibiryana canke ivyica kuko kumenya uhoraho kuzakuzuye mu isi nk'uko amazi abungereye mu kiyaga ivyo nivyo Yesu shashi ishami hano vyisunga ishami rya Dawidi n'ishami vyomi n'uruvyaro rero inyuma y'ibi umugeni azogaragara inyuma y'amayinga 70 umugeni azogaragarira mu vya hejuru Yohana 19 umurongo wa mbere n'uwa 16 ashika ari kumwe n'umukwe umwami w'inkomezi yo mana we sinzi ko tuja kubironka vyose canke bitaza gushoboka kubironka gusa rero reka dusome igice cavyo uko biri kose aniho umugeni azoziri inyuma y'ibi murabona inyuma y'uko inganje imyaka 1000 ishika rero Kristo azogarukana n'umugeni neza ku murongo wa mbere gushika 16 n'igice nyuma inyuma y'imibabaro inyuma y'ingorane inyuma y'udushashare inyuma y'ibyago inyuma y'ukwirukanga kwa satani inyuma y'ugushika kw'inganji imyaka 1000 itegereze hanyuma y'ivyo numva ijwi ikimeze n'ijwi rirenga gishengero ryinshi riti haleluya gakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'imana yacu kuwa amateka yayo ari ukuri y'ukugororoka yaciriye kw'iteka umwe maraya w'agahebuza yononesha bari mu isi ubusambanyi bwiwe kandi muhoye amaraso y'abagurano bayo rivuga riti ubugira kabiri bobo riti haleluya kandi umwotsi wiwe ufunduka ibihe bitazoshira iryo n'ishengero rya kera ry'ikimaraya umwotsi wiwe ufunduka ba bakuru 24 na vya binyamugingo 4 vyikubita hasi bisenga Imana ivya gira kuri ya ntebe biti amene hare ijwi riva kuri yo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu yemwe mwese abagurano baya bayuda boroshe n'abakomeye numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini nimwumvirize ngiryo shengero mu nyuma agenda ku gice cya gatatu nguyu araje murabona kandi ubu murongo wa gatandatu numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragari hambaye kivuga kiti haleluya kuko umwami mana yacu ishobora vyose ihangamye itegereze ubukwe bwa wa mwagazi w'intama buraje ubu nguwo araje tunezegwe duhimbagwe tuyicubare kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye nguyu araje umuka umugeni kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka kw'abera umumarayika arambarira tandika uti hahigwa batorewe guta ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira atayo majambo y'ukuri y'Imana nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga arambarira atoya asigaho ndi umugora n'umugenza we kandi ni mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira nta Yesu Imana bari usenga kuko abashingi naye Kristo Yesu baba bavugishwa na muhembo mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifaransi y'igitare yo mana we ivyagiye ko yitwa muizigigwa irindi ni munyakuri aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi nyonga ziwe z'imbeya z'umuriro no mu mutwe yambaye imigara myinshi yari yambaye iki umwami wa bami kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyine yari yambaye impuzu zera derere kandi izina ryiwe ryari ijambo ry'Imana ubwa mbere na mbere yari ijambo kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe yari nde Yesu izina ni jambo ry'Imana ingabo zo mu ijuru zira manukira zicaye ku maforansi y'ibitare zambaye impunzu nziza zeraderere zitandu imana ishimwe ngo waraje mu kanwa kiwe hava mu inkoti karishe kugira ngo ayikubitishe amahanga azo yaragize inkoni y'icuma kandaganishirize ibirenge mu bwato vino y'ubu rake bw'inkazi bw'imana ishobora ku byose kandi mu mpunzu ziwe no kubibera afise izina ryanditse ko ngo umwami w'abamaganza baganza byari biki abantu biwe baramunaniye umwami w'abami kandi uganza w'abaganza agaruka ku ngoro yiwe yera asizwe n'inyonga z'imana kubaho no kuganza mu nganzo imyaka igihumbi mu ishengero ry'iwameni ukugaragara hamwe n'umwami w'inkomezi gufata ikibanza ciwe mu ruhande rw'ingoro nsha yashize y'icyubahiro rero intumbero zitandatu z'ibyahishuriwe yohana 6:1 gushyitsa ibyahishuriwe yohana 19:21 zarashikijwe umbiriza ubu mu kurangiza udushashara ndw'inzamba ibyago bitandatu umugore mwizuka sen w'amadayimoni cyangwa igisato giturukura biza muri ibi bihe mu kiringo cy'iyi nibiba barihambaye ntimubyibagire ibi bintu byose bishika muri iki kiringo ariko hano hari intumbero zitandatu zo kuza kwiwe murabyizera mbega igihe cy'ubwiza kirindire abakunda umwami ndakubwiye mugenzi ntitwokwihanganira gushyitsa ibi ntimubishushe ibyo mukora byose mubimenye neza rero uyinga ukurikira namba umwami abishatse nshaka gutanga sangwa zomfasha ndabereke neza neza na neza umwe wo muri iyi minsi ndwi aho byabereye bazana ibi bintu bimwe nakoze uyu munsi kandi no gushyiraho ibyo bihendwi amayinga ndwi amayinga 70 neza mu kibanza cyejejwe cy'abayuda maze nerekane neza ko tubaye hano kuhereza umwami abishatse muramukunda mushobora kwihanganira kuzohusha ijoro turi mu gihe cy'iherezo azoza gukora iki ikintu cya mbere kizoshika imbere y'uko Yesu aza ku isi icyo kintu cya mbere kizoba ari ikihe iki icengero rizozamugwa mbega Yesu azoza ku isi hanyuma agenda agenda iruhande yimva maze aramukanye na papa na mama avugane natwe twese hano hanyuma duzwe oya bizogenda gute turabibabwiye ibi kubwo ijambo ry'umwami kandi narwe bazoba ari bazima kandi basigaye Abatesalonike 2:5 twebwe bazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziye na gatoya kuko inzamba y'Imana izovuga maze abafire muri Kristo niyo bazobanza kuzuka maze narwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranurwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere tuzojanwa mu kanya gato akanya nk'ako gukwita urugohe muri ico gihe niho ishengero igihe cy'ishengero kizoba kirangiye rero hano hepfo ku isi Imana itangurira gukorana n'abayuda hazoba abavugishwa 2:11 turabibona abavugishwa babiri basizwe nka Eliya na Mose nabo niyumvira kandi bazozana umuvuno uhambaye bamaze kubona ibyo bakoze kandi Roma yarabaho nyanza isezerano ryayo rya mwana w'umwami hagati y'iyinga rigira 70 azohonyanga isezerano ryayo kandi na Roma canke Roma zorihonyanga na Isirayeli kandi ibyo bizotumikiza gitangura gusabagira hanyuma hazobaho umwuzure uhambaye igihe amasigarira y'abanyamahanga inkumi isinzi gisato Roma azocira te avuye mu kanwa kacyo mu gutera intambara hamwe n'amasigarira y'urubuto rw'umugore rwagumije ivyagezwe vy'Imana Roma izokora ivyo ihuriro ry'amashengero rizoshira hamwe maze rizane abayuda bo muri iryo huriro kandi hanyuma babagarukane mu ngoro yo gutazira yabugira kandi muri nikuhora hagize muri Bibiliya kandi bazogira ishengero ryabo mahindo sibiki none naciye ndayifata ubunyene nishasha bo ubu ni ihanga ryemewe mbega niko biri ariko nibagira ingoro yabo yo gusengerwamo kandi niyo bashinga ingoro yo gusengerwa mu ishengero izoba ryaga Imana izobirikira kora n'abayuda kwihanga kandi rero igihe bazoja mu rugo runani Roma izoyavuna hagati y'umwaka ugira 70 imyaka 3 n'igice azovuna iryo sezerano nabo kandi itume habaho ubuyobe butera gikwiragira bushika kuri bose hama izofata abaporoti n'abayuda kandi ibahame muri ico gihe abo bavugishwa babiri bazohagarara bavuma isi kugira ngo ntigere ha kwa imvura mu minsi y'ubuvugishwa bwabo kandi bazohamagara umuriro uva mu ijuru n'ibindi byose ni murindire gusa dufisiye byinshi muri biri hano bitubikiwe kugira ngo twige ewe esukuntu ari imani hamba esukuntu ari data umunyembabazi bagenzereka mvuga ibi nk'umwungere wanyu ntimubona agateka muri ko murubamwo ntimubitahura hariho abagabo benshi abagabo benshi bakomeye hari habera benshi hari ibihumbi by'abantu bera bapfuye mu myaka iheza bagabuzuye muhemurera gukunda kubona uyu munsi mubayemwo reka tuvyungukiremwo ni igiki kindi dufise cyo kuraba twokora iki inyuma y'ibi tugiye he ni iki kigiye kuba dutegereza kugenda ahantu hanaka ushobora kuguma hano iminsi yose ushobora guca ubwatsi mu ndwi za ubu ukeneye gusubira gucibwa ego inshuro zibiri imbere y'igihe urashobora kurera abana ba ubugira ubagaburira imfungugwa zo ku mugoroba kuri igihe cy'ifunguro ryo mu ijoro barasubira gusoma mubagaburire imfungugwa zo mu ijoro baba bashonje bakeneye mu gitondo bagabura umwambaro w'imitaro bameze nk'abanje nk'amezi abiri canke atatu bagira uwundi mwambaro ubugira impuzu wo kwezi ukwezi kumwe canke abiri bagaburiye impuzu nshasha murabona nta kintu na kimwe kibandanye nta kintu na kimwe gishingaye nta kintu na kimwe gishobora gushikana ntiwifuze ibyisi bibohora byoroshe shira ibyizigiro byawe mu ijuru bitazoshira huzuye ibintu bihera byoroshe nta kintu cy'isi kitanyeganyega shira ibyizigiro byawe mu ijuru fata ukuboko kw'imana kudahinduka fata ukuboko kw'imana kudahinduka fata ukuboko kw'imana kudahinduka shira ibyizigiro byawe mu ijuru fata ukuboko kw'Imana kudahinduka nimwumvirize urugendo rwacu nigwahera azotumenyesha ni ryari nitwaba twarabaye abizigiwa ku Mana inzu yacu mu bwiza izoba nziza kandi ici bibatsi kijya gisagara cyasizwa amavuta umushaha wacu uzi umunezero uzokibona fata ukuboko kw'Imana kudahinduka fata ukuboko kw'Imana kudahinduka shira ibyizigiro byawe mu ijuru fata ukuboko kw'Imana kudahinduka ntiwifuze iby'isi bibora byoroshe shira ibyizigiro byawe mu ijuru bitazoshira fata ukuboko kw'Imana kudahinduka fata ukuboko kw'Imana kudahinduka shira ibyizigiro byawe mu ijuru fata ukuboko kw'Imana kudahinduka mugihe twunamitse imitwe yacu nimba utarafata ukuboko kwayo kuko utazobumaze ukora ivyo fata ukuboko kw'Imana kudahinduka fata ukuboko kw'Imana kudahinduka shira ibyizigiro byawe mu ijuru fata ukuboko kw'Imana kudahinduka mukobwa muto uri umukobwa mwiza mukobwa muto bo umushatsi wawe muto ni mwiza amatama yawe mato n'ay'urugori ariko urazi nejo gusa akazozimangana tubimenya gute ese mu ndwiza inyo ntizizoba ziriko zirajya mwivu ayo matama meza mato asa nk'urugori mwene data ukiri muto urakomeye munini w'inyama zikomeye ufise kwitega guhambaye ariko haci igihe ejo gusa uwo mushatsi mwiza wirende uzohera hanyuma usigaranye izohinduka imvi ivyo bitugu binini bigororotse bizogorama kandi inyozi zoza kujya maboko no mu mubiri bazoguta mu mukungugu shira ivyizigiro vyawe mu ijuru fata ukuboko kw'Imana kudahinduka fata ukuboko kw'Imana kudahinduka fata ukuboko kw'Imana agomba duzu ukuboko kwawe maza ufata ukuboko kwiwe ubu shira ivyizigiro vyawe mu ijuru fata ukuboko kw'Imana kudahinduka rugendo rwacu ni rwahera ruzohera umunsi umwe nitwaba twarabaye abizigirwa ku Mana inzu yacu mu bwiza izoba nziza kandi icibibatsi umushaha wacu z'umunezero uzokibona ni kuki utazofata ukuboko kw'Imana idahinduka fata ukuboko kw'Imana udahinduka shire vyizigiro vyawe mu ijuru fata ukuboko kw'Imana kudahinduka nabonye ibintu byinshi vy'agaciro hafi imyaka 30 n'umwe nyuma y'intebe nabonye ibintu bibabaje nabonye ibintu vy'ubwiza ikintu kibabaje kuruta ibindi vyose nabonye mu buzima bwanje nk'uko nabibonye abana bashoje mu ibarabara nabonye abavyeyi basaba agasate kumukate ico nabonye kibabaje kuruta ibindi vyose ni ukubona umugabo ikiremwa muntu kandi cari gikwiye kuba umwana w'Imana gifa kitazi Imana ndibuka umugore yarahagaze ku muryango ijoro rimwe wari no shengero yaratwenze araheza ati sinzoreka inka yanje igira ubwoko bw'imyizerere afise haheze isaha imwe barahamagaye kubitara umugore mwiza afise nk'imyaka 22 yari ko arasemerera ati muza n'uwo muvuga butumwa hano yari umukatolika kubwo kwizera maze kudugu uwo mushiki wacu ashaje arambwira ati wacerewe cyane mwene data Branham yapfuye haciye nk'iminota 3 nanje ndi nashobora kumubona yavuze ati yasemere yavuga wewe mu majambo yiwe ya nyuma ati zana umuvuga butumwa Branham mugabo wiwe yari ngaho avuze indura ati musengere musengere nca mvuga nti ubu harenganye cyane namanuye ishuka yaraye afise amaraso manini manini n'inzobe umugore mwiza cyane utuvungukira duto duto mu maso hiwe umushatsi w'agahama wakaranga rwose yari yarabaye cyane gushikaho ibikombe miseruka mu maso hiwe n'ikibere amaso hiwe yari yarakoreye nk'uko kandi birumvikana amariwe ni amafitigo yiwe afise ikibazo ari vyo biri umuntu wese amera uko ari ko arapfa kenshi kandi ngaho yari ajyanye muri ico gihe akanwa kiwe kuguruye kandi ibipfugisho vyiwe hano vyari vyuzuye gice c'igice c'ishijisho giwe vy'agaciro sinzokwigera ndavyibagira iyo ndirimbo iza mu vyumviro vyanje ni wifuzi vyisu bwiza ibikayangana nahagaze iruhande y'umuntu hano nyene ni portfolio tarapfa baca bampamagara iruhande gitanda ciwe kandi nasenze hamwe nawe hano kuri ya rutari joro rimwe yagumbira umugore ndavuga nti kuri ukuboko kwawe hafi uwo mugore avuga ati ndiko ndamujana ku mana ndavuga nti so kumugumbira sinemera ibintu nkivyo nkuko yaranshavuriya ciya soka naci ndamusanga cigihe gito igihe ariko arapfa yarandavye mu masa ati nkusengere mwene data bill narazimiye ndashengeye yavuze ati ivyo nari narasomye vyose byaraheze umunsi umwe nari ngaha neza mu mfuruka icumba gitoya co ngaku muntu yari yarampamaye go mungu ku musego wiwe ige yari kumfiro yavuze ati namye nshaka iki niki yavuze ati sinikera nkorera umwami kenshi narifashije kuja kuri arutari yavuze ati mwene data brana munsengere kugira ngo imana izoreke umwuzukuru wanje umukobwa asanura ibintu nakoze nkumburewe azobishobora gukorera umwami kintu kinaka navuze ntivyo nibishobora gukorwa mwene data ibintu byabaye warakoze byarabaye narabaye iruhande y'umugabo naramubonye agwana n'amadaimon amasaha 28 yavuze ko amadaimoni yari ku musego wiwe afise inyororo itsungurukizo siryose yavuze ati ntuyareke ngo amfate yaravuze induru byasaba kumugumya kugira ngo agume ku gitanda yavuze ati ngaha nimurabona aje kumfata yari yarashibuye imana igihe kirekire cyane yari afise ibiga ibigangara binini yavyuzi ivyatsi by'ibitungwa vyuzi ingano n'amafaransi meza yo gusiganwa umwaka umwe mbere yaho yari yaratutse imana imbona nkubone yari yakubise kofu umugore wiwe kuko yaza ku rusengero murazi byashitse inkuba yakubise ikigangara ciwe yica amafaransi yiwe kandi turira ibyatsi byo kugabura ibitungwa kandi uwo mugabo yapfuye avize ikintu kimeze nk'intezi kuri we agwanya amadayimoni ayakura kuri we hama rero umugenzi wanje umutama hari yashitse ku mpera y'inzira navuze nti ugiye gupfa yavuze ati nivyo bi navuze nti bimeze gute yavuze vyose ni vyiza navuze ati muzane abana banje ruhande gitanda ararambitse ibiganza vye bishaje ku ntebe imwe kuri wese ku bana biwe maze arabahezagira yabwiye abahungu biwe babiri mufata ibiganza vye mu biduze nkuko Yesu wana kare babikoze twibajije ivyo yari yagiye kuvuga umunsi umwe kuvige Yesu yoze ivyaha byanje yaranyigishije gukoresha no gusenga no kubaho impimbawe iminsi yose dutegerezwa gushika kuri ivyo bintu bagenza umwe wese ashaka kugira neza gutwara imodoka nziza kugira ngo biza kuruta ibindi dushobora kugira sindamugaya ni vyiza Imana ishaka no kugira ivyo niwifuza ubutunzi bw'isi ataco bumaze konone karavuba cyane ukabivyiza igiro vyawe ku bintu bihoraho bitazokwigira bivaho na rimwe tuduze ibiganza byacu ubu muge turirimba gumye ikiganza kidahinduka gumye ivyiza igiro vyawe bidahinduka bihoraho gumye ikiganza c'Imana kidahinduka mugihe duhaguruka duhindukire gusa iruhande maze duhana ukoko n'umuntu munaka tugiye kubandanya iki gikorana kanya gatoya gusa ariko ndashaka ko muhindukira ku ruhande mugihe turirimba igice cy'igice cy'iyonderembo gumye ikiganza cy'Imana kidahinduka bikore data bikore dawe bikore mana bikore bana batu bikore mwene data bikore mwene data ubaka ibyizigiro vyawe ku bintu bihoraho gumya ikiganza cy'Imana kidahinduka nimunezere kubwiwe muvuge muti amen abizera bose ko mugiye kurujya mugwa w'impande zine muduze ikiganza cyawe muririndira kaya gatoya gusa hamwe n'indirimbo yanyu nagenewe uwo mugwa w'igitangaza ni gute hageze umwami yateguriye abiwe aho abacunguwe bose n'ibihe byose bazoririmba ishimwe bakikuje intebe y'umwami yera kenshi nkumbura ijuru n'ubwiza nzohihweza mbega ukuntu hazoba umunezero umucunguzi wanje nzomubona murujya mugwa mwiza winza habo. Nimubikunda nagere uwo mugwa w'igitangaza ni gute hageze. Umwami wanje yateguriye abiwe aha bacunguwe bose bibihe byose bazoririmba ishimwe nakikuje intebe y'umwami yera rimwe na rimwe ngiri inkumbu z'ijuru n'iz'ubwiza nzohihweza mbega ukuntu hazoba umunezero igihe nzobona ugucunguzi wanje murujya mugwa mwiza w'inzahabu. Muramukunda hanyuma cyana n'izina rya Yesu hamwe nawe umwami w'imibabaro n'amagogo rizo guha umunezero kandi rikuremeshe rijana huja hose izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu biryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru ubu ntimwibagire kuyinga mu gitondo isaha zitatu n'igice kandi rero tuzogerageza namba umwami abishatse kurangiza ku gihe kugira amasengesho y'abagwaye kuyinguza isaha zitatu n'igice ku izina rya Yesu nazokunama nakubitiye ibipfukamiro ku birenge vyiwe umwami w'abami mu ijuru tuzomwambika igisibo igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu biryoshe ibyizigiro byinshi n'umunezero wo mu ijuru mwumvirize gusuna umurongo ku izina rya Yesu bazokunama nk'inkinzo ku mutego wose iyo ubigezeho bije ongorera gusiko zinagera usenga kandi birakwiye izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru ubu isubije umwungere mwene data na viravuga amajambo yiwe yo kurangiza n'icyo ashobora kuvuga cyose.